Perezida Obama yatanguye avuga ku ntambwe zimaze gushikwako mu karere ka Afrika kubera ubuhinga n'ubumenyi bwo gwaruka rw'imboneza rw'abanyafrika. Yamenyesheje ko ariyo mpamvu yatanguje umugambi wiswe Yali ugenewe ugwaruka rw'imboneza rw'abanyafrika hamwe no kubaronsa uburyo bukwiriye kugira bashike ku nzozi n'imigambi yabo. Amenyesha ko buguruye ibiro vyo programa mu bice bitandukanye vyo muri Afrika. Yaratanze uburorero bw'abakiri bato b'imboneza b'abanyafrika bariko bashira mu bikorwa imigambi y'iterambere mu karere kose ka Afrika. Yamenyesheje ko gukorana n'abandi bakiri bato b'imboneza bo mu bindi bice byo ku isi ari ibintu bikenewe. Yamenyesheje ko iyi ari intango n'aho ibibazo bitabura ngo abakiri bato b'imboneza bo mu bice bitandukanye byo ku isi bazokurana ko inyigisho kandi bazoba inkingi y'abazokwaruka mu bihe biri imbere. Inyuma yuko Perezida Obama ashikirije ijambo abakiri bato b'imboneza b'abanyafrika yarabahaye akaryo kukubaza ibibazo. Mu bibazo bihambaye vyabajijwe harimwo ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe, kazoza ka programe ya Yali, ukwiyemeza kwa Amerika kugwaruka rufisi imigambi yo kwiteza imbere no kugwiza ubuzi, uruhara rw'akarere ka Afrika mu rwego rw'ishyira hamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi, urugamba rwo kugwanya iterabwoba, kugwanya ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba n'ikubagugwa ry'abakenyezi, hamwe n'ivyerekeye gushira ingufu mu vyerekeye indero, hamwe n'ikibazo cerekeye incabwenge ziva mu karere ka Afrika zikaja kuba mu bihugu biteye imbere nka Amerika. Ku kibazo cerekeye kazoza ka programe ya Yali, Perezida Obama yatangaje ko ashaka gutuma iyo programe igumaho mbere akanayagura igatandukira ibindi bice vyo ku isi. Ikintu yatangaje nuko igihe azoba yarangije amabanga yiwe y'umukuru w'igihugu azobandanya gushiraho uburyo abakiri bato b'imboneza bazokoresha kugira bavugane bahanahane n'ivyimviro na bagenzi babo mu bindi bice byo ku isi. Ku vyerekeye kwiyemeza kuri programe ya Yali, Perezida Obama yamenyesheje ko bategekanije umuriyaridi w'amadora agenewe gufasha abafisi imigambi yo kwiteza imbere no kugwiza ubuzi. Yatangaje ko igice cy'ayo mafaranga azofasha abakenyezi n'abakiri bato. Amenyesha ko ayo mafaranga azova mu mabanki n'abatunzi batanga ifashanyo. Naho ku vyerekeye guhura uruhara akarere ka Afrika mu rwego rw'ishyira hamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi, Perezida Obama yavuze ibikurikira.
As a matter of principle, I would think that there should at least be one representative from the African continent on the Security Council, along with representatives from the other regions of the world and some of the other powers that have emerged.
Ati, mu bisanzwe nibaza ko igihugu cyo muri Afrika cyotegerezwa kuba mu rwego rw'ishyira hamwe ONU rujeje kubahiriza umutekano ku isi. Yamara si ibintu byoroshe kuko igihugu kironse ubwo ruhara gitegerezwa kwitegurira amabanga ajyanye n'icyo kibanza nk'ibikorwa byo gucungera umutekano ku isi, gutanga amafaranga afasha ubwo rwego kurangura amabanga yago hamwe n'ibindi. Ku kibazo cerekeye gukumira abandi bifatiye ku ibara ry'urukoba n'amabi akoregwa abakenyezi mu ngo zabo, Perezida Obama yishyuye ibikurikira.
The notion that any African would discriminate against somebody because of the color of their skin after what black people around the world have gone through is crazy. It is infuriating. And I have no patience for it.
Gukumira abandi kubera ibara ry'urukoba rwabo umuntu aravye ivyo abirabure baciyemwo mu bice bitandukanye vyo ku isi ni ibintu bisiga ubwenge. Ni ibintu bishavuje, sinshobora kuvyihanganira. Perezida Obama yariko yishura ku kibazo cy'umunyamwema, yavuze ukugena abantu bameze nkawe bakumirwa mbere bakanicwa ibice byabo by'umubiri bikagurishwa. Perezida Obama yavuze ko gufata abandi mu buryo butandukanye kubera uko bameze cyangwa uko bakunda ari ibintu bidakwiye kwihanganirwa. Perezida Obama yarangije ashimira abakiri bato b'imboneza b'abanyafrika kuba batowe kugira uruhara muri programe ya Yali y'irici, akaba yabifurije umugisha mu bihe biri imbere.